Ishirahamwe PSFS Burundi limenyesha ko mu ngendo abarirongoye baherutse kugira mu ntara zo mu buraruka bw'igihugu basanze abarimyi n'aborozi bo mu ntara za Kirundo, Muyinga, co kimwe na Kayanza bugarijwe n'ingorane zidasanzwe. Muri bo ngo hari imiryango itashoboye kuronka umwavu w'ikizungu wo gutabira, abandi mirima iterwa n'ingwara ntibaronka imiti yo gupompa, mu gihe hari afite ingorane zo kuronka amahangari yo kubika umwimbu baba baronse, na cane cane nk'abari mu muceri. Ariko rero hari abandi batari bake bafite ingorane zisumbirije abo nabi mirima yahuye n'ibihuhusi vy'imvura, urubura hamwe n'imyuzurira. Odette Nzeyimana arongoye ishirahamwe PSFS Burundi.
Twa tumaze kuronka ibiharuro vy'imiryango ishika ku 32,000 n'amajana hejuru, mugabo hariho n'ibindi biharuro bakomeje kutugirira turiko turavyegeranya kugira ngo turabe, kuko abantu bose usanga batababaye ku rugero rumwe. Imiryango 32,000 bugarijwe n'inzara, aho ivyo vyari biharuro vyo mu ntara ya Muyinga gusa, tutarashira ku ibindi biharuro vyabo mu Kirundo. Ndo kuhi imvura yaraguye nabi mu zakayanza hose, aho hose urumva nta biharuro dufise. Hariho abandi nabonye rero bateye n'imbabazi no gusumba, batagira ico bafungura kubera bahuye n'ibibazo bitandukanye. Hano uvuga ikibazo c'imvura ikomeye cyane yashoboye gutwara imirima no mu Kirundo narabonye hari hatwawe, mugabo cyane cyane ahantu no uvuga aho gutabariza ni ku musozi wa Gasave muri komine Buhinyuza mu ntara ya Muyinga, aho hari imirima yatwawe gose, bigaragara ko abanyagihugu bari mu kangaratete atacu bafise, abandi bariko barasoroma n'umukubi bo bataca bafise bashobora gusamisha umutima. Niko no bivuga
ikibazo c'imvura nyinshi yaguye kuva mu kwezi kw'icyenda umwaka uheze gifatwa nka kimwe mu biteye umutekano muke mu Burundi. Ivyo umushikiranganje w'umutekano yabivuze mu ndwi iheze, ariko ashikiriza ingene umutekano wari wifashe mu mezi atatu ya mbere y'uwo mwaka. Alenge yome bunyoni yatanze bitigiri vy'ivyononywe n'imvura, harimwo n'abantu bahasize ubuzima.
Abantu bagera kuri 28 bapfuye kubera imvura n'imiyaga, batandatu baratwawe n'umwuzurira, babiri bakubitwa n'inkuba, nayo 87 barakomeretse. Hari n'ibitungwa bitari bike, harimo inka, harimo intama, harimo impene n'ibindi bitari bike navyo nyene, bimwe byatatwawe ibindi bikubitwa n'inkuba mu mihingo itandukanye. Harasambutse n'amazu agera ku 1,600, amashure arenga 17, ibitarugwa 29, amashengero 6. Hari n'imirima itari mike nayo nyene yononekaye igera ku mahektare arenga 28, amabarabara ku buringanire bw'ibirometero 5 arabomagurika, ingomero z'umuyaga nkuba 2 zirabomoka, ibitarugwa 9 birabomoka.
Umukuru w'ihuriro ry'amashirahamwe y'abarimyi n'aborozi PSFS Burundi abona ko umuti wa mbere n'imfashanyo bikwiye gutangwa n'abarundi bonyene ubwabo, naho n'amashirahamwe mpuzamakungu atosigara inyuma.
Igituma mvuga ko abarundi aribo bakwiye kubanza kunyaruka guseruka ku babanyi babo, ubwa mbere ubunyene niho bari kumwe, hanyuma iyo bashigikiranye hagati yabo bikomeza ubumwe, bikomeza ubucuti. Ariko cane cane kandi niyo mfashanyo yihuta ibiri hafi gusumba iyo umuntu ari karasaba ijyano hino. No tanga karorero nko mu mwaka w'2005, aho hari ibibazo bikomeye cyane, abantu bapfa abandi bahunga, ugasanga umuvyeyi arataye abana arahunze. Ndibuka nko karorero kambabaje cyane, umuvyeyi w'umukenyezi yafashe umwana wiwe acayiyahurira mu ruvubu, hama ubundi nabo bamumanura yamaze kwimanika. Rero nkivyo ntibijyari bikwiye kubanza gushika, kuko ababanyi bose ntibabashonje ku rugero rumwe. Uwo rero iyo nkukuri itaciye mu murima wiwe no mutera kamo agarukire kuri mugenzi wiwe, hama n'abandi bose bari ngaha mu gihugu baje gukora ibikorwa by'iterambere nk'aya mashira hamwe mpuzamakungu ari ngaha mbere n'amambasade yuba ari ngaha n'abandi bose. Naho ni
ivyigwa vyagizwe n'abahinga mu bijanye n'ibirere n'ihindagurika ry'ibihe vyerekana kw'imvura nyinshi yatanguye kugwa mu kwezi kw'icenda umwaka 2015 ishobora gushika mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yavuze ko imiryango igera ku 91 ishobora gushikirwa n'ingaruka mbi z'imyuzurira. Icyo gihe yamenyesheje ko leta ikeneye imfashanyo z'amadolari y'Abanyamerika agera ku 15,000,000 kugira ngo igarukire kubahuye n'abazohura n'ingaruka z'iyo myuzurira n'ibihuhusi. Iruhande y'uburyo ishobora kwegeranya yonyene ubwayo. Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.